Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yariye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mashyirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyo gufatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu Burundi haboneke amahoro, umutekano hamwe n'iterambere birama. Mu kiganiro muri sanga ya cy'umunsi twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'Urundi kandi yigeze no kuba umukuru w'igihugu mu iki gihe akaba ari umukinzi w'amateka, uyu nawe ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Mu iki kiganiro rero turamusaba ace hirya no hino bimwe mu bibazo nkoramutima biriko birashikirizwa n'abarundi batandukanye barimo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro. Mwiwe neza Perezida Ntibantunganya. Perezida
ndabumva
muratwumva?
Bivuga nabi cyane gose, ndabumva neza kuri telefone yanjye bari hiyo.
Reka mbaze abo turi kumwe mu vyuma ngaha turanyere bo yihingura kugira ngo akumve neza.
Ijwi ryanyu rishitsino rirajwangarara.
Reka mbaze abo turi kumwe twumve ingene bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza. Mukanya reka turasubira guhamagara Perezida Sylvestre Ntibantunganya ko telefone ntiriko ivuga neza, ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyumviro biko birashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye, reka barimwo n'urunani Senared, reka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashyirahamwe adaharira inyungu za politike, abo bose nibaza ko bagize iminsi bashikiriza ivyumviro bijanye n'amatora cyane cyane bikaba bijanye kandi no kuntu mu Burundi huboneka mahoro n'ituze birama ntibibe nk'uko byamye biba igihe cyose hegereje amatora mu 2010 eka mu 2005 eka no mu 2015. Ibyo rero ni ibintu abanyapolitike benshi baguma bagaruka ko two kwibutsa ko no mu minsi iheze umukuru urunani Senared Dr. Jean Minani nawe nyine yatangaje ko reka urunani arongoye witeguriye gutahuka. Nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike w'inararibonye mu Burundi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ndashaka kubwira mbere na mbere mutubwire ku byerekeye ibyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani Senared ruherutse gutangaza ko witeguriye gutahuka mu Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ikayobaha ikiganiro cyangwa ibiganiro. Perezida Ntibantunganya, iyo nkuru mwayakiriye gute?
Jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe ivyose ariko biranga demokrasi harimwo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine ibyo rivuga ritomora nuko ugiye guhitamwo ukaba ufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamwe muri byinshi canke muri benshi hagize rero ngo muri amatora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mutsoyajamwo urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ibyo byo gutora nayo kubindi imvo z'abatumye ubwabo ije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye ngo icyo nkubwiye nuko ize batumye matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo kiretse gusa bibaye ugasanga amatora ndateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye
hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe none ni Senared eka nivyo uyo mu gorunani rwa rutangaza mu ntango babona ko gorunani goroheje imvugo namwe niko mubibona
erika nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abuye umunsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga barashoboye guhindura intumbero mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cane cane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro gutaha rero ubwa mbere n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tujye mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga uku cyangwa kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu bwongereza burenda bo nyene akangodongona
nkuko mubizi gorunani ngo yasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yobaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abarundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yo yakiriye gute
biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira muganira mufise uwo mugira muti iyo tuvuga byose ubuzoca urubanza ni naka aho naho ubuca urubanza si ubundi niba abarundi bo bene igihugu mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa aba ari amabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye urazye ubw'uwundi havuga mu by'amatora urabona nk'iyo mu bihugu by'iwanyu nk'izo za Amerika murandavyumva no mu Bufaransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokwereka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo gukora abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganywe
Hari abantu bavuga ko muri iki gihe bihweje imvugo ya Leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo irunanitse na Leta ikan'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashobora kuba barataye umwanya
reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi hari usanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye wafashe ingingo bayifata birashobora kuva nuko abo bantu bafashe ingingo barisiguye mugabo kandi je murabona umengo muri politiki y'u Burundi hariho abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarete urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye ibujumbura agiye hehe abari muhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko aribo babigize ariko je saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimwo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora atiza kwiyumvirwa neza agategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butezwa kuja ndakunda kubisigura n'ejo bundi narabisiguye cyo ko ndavyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha amakuru ahatari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafise imyaka iri n'iburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranzira zangorane igihugu cacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba izabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Michel Dada yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwishingizi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru mugo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka ugwaruka atana kimwe je mvuze nongire subiremo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa byagiriza muri byabaye muri iyo myaka
ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo bituma je mvuga ni aya matora arabayategura arabazoyajamwo ari n'abarundi n'abene burundi cyane cyane batigizwa kubona rero icyo gihe u Burundi bugezemo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana adatumba kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha yavutse umwaka umwe asigaye umwaka umwe kugira ngo abe amasezerano yo guhagarika intambara urumva rero iby'intambara ndakubwiye bya kera kuva 1987 ndubimubaze iri kurasho no kuduga gushika ku myaka 35 uza ku myaka 35 mu myaka y'2020 mu bakuza yavutse ryari yavutse mu 1995 muri ntega na marangara twatanguriye ko yarasi myaka ingahe yarasi myaka 5 igihe
rada yewe hari ibintu byinshi batarasi
myaka ingahe yarasi myaka 8 urumva abagose rero nuvuga ko ari Uburundi bushasha uri ko uraduga nico gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayiha uko ruba muri bo kuva ku byaka 18 baratora wagenda ukaraba kuva ku byaka 25 barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi makomine
bashobora
kwitoza kugira ngo babe mbere n'abadepite kuko ya myaka amabwirizwa ayaka ategekanya 25 barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urumva rero ko igihe gihambaye cyane muri mu buzima bw'ikigo gihugu twese tuzo kumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo ntituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane
ibihutuye
ko dabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse nshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza muri higa Enoch
amahoro
muri hehe
ndabumva neza umugore w'abafarazite parazite ukuntu
yego meduga ku ijambo rero mubaze ikibazo nimwamufite ikibazo cyangwa icyumviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bushikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye meduga ku ijambo
yego reka ndamwambike kwanza umutumire hama tugenzura ibyo ko direct
yego
na rede yavuye mu Burundi muri 2015 urengo bahunze ariko rero no munsi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwabo bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eti badotsinda gute hari abatanga gutegura amatora 2015 bishwe no munsi muri 2019 hose na rede izo kwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eski kicuba carahe uno munsi baba baje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyangwa baze baje gukemura ibibazo byose byaba byaratumye bahunga kuko ni ndari y'abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya Gerikeza ko baje baje bemeye gushika gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo nizo zari ibibazo byanjye
murakoze Enoch turi kumwe n'umushya na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishyurwa cyane cyane nuhurikiye mu nani senarede ariko turaza kumuha akanya agira icyo abivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane rwose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana
mwiriwe
Ndikumana muri hega Ndikumana
ya mwiriwe kwa Fenda Mahoro
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
oi jambo nikogere ndumva mu tumire wa senarede atabaye hafi
yego
nibwo nari kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacu mbuze ku byerekeye ibiri hano mu gihugu cy'Uburundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo umaze iminsi uri ngaha mu gihugu umugambi wa senebe ndi urongowe na Gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubu nyine mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo baretse ubuhinga mu gihugu baravuga neza ko bizaborohera
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishyura senarede ariko nk'uko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu yanonosoye politike mu Burundi ayizi cyane rwose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze kuri izo bibazo bishikijwe n'abashinga nta Enoch na Ndikumana reka tumuhe ijambo Perezida Ntibantunganya
murakoze kandi nabo bayivuze ibibazo byinshi babajije iyo haba nyine muri izo ndongozi za senarede urimwo akavyishura tukavyumva mugabo ari kitu tutavuze reka buriya mbe senarede ubu ni ikininde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande icyo ni cya mbere icya kabiri mbe barashobora gutsinda ibyo unukubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma n'ibyo barundi niba abashima bazobatora niba bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batarashimye naho bazokwemeye byateguwe neza ahi ntahe yagiye hanyuma wayabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze ibyo nukuri abaza nukuri tunaza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abanza kubibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizo mfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi uzoze rero kugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko niza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata na mananga karorero kuri twebwe na Amerikiyo ndadaye mu myaka y'igihumbi kimwe na amajana icyenda mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu Burundi twe twatwara impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokrasi itangure kuvuga mu Burundi igitse kishikiye ko hakaba amatora haba perezida Benkiro ndadeye agatsinda afatanyije n'umugambi sa wa Nyafrodebu muri bamwe nyene bagira batinyigwa mwafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu Burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cyanjye mu bindi bihugu ubwo sivuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu mirongo umunani nane na gatatu ariko bizogenda kuri senare
tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Stanislas mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederike
mwiriwe neza gira telefone uvuge cyane muri hehe
turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda
yego
nagira amanze ngushimiye Frederike nshimiye n'umutumirwa
yego
ngo ni Stanislas karahanyuze icyo nagira mubwire umutumirwa ese mu Burundi zo gutora kwa matora yego aregereje umuntu yemere gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemere kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine icyo nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunda kuganira
murakoze cyane rwose perezida ntibantunganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo n'amakuru kandi abari mu murwi se niba ashobora kuba butangaza cyane kumenya niba nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mukanya perezida ntibantunganya agira icyo avuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo Albert muriwe neza
mwiriwe cyane muraho
mwiriwe Albert muhe Albert
Hello?
Muri hehe?
Ndi muri Marawi.
Yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Gicyumvira cyane nuko amatora azogenda neza. Kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nkuko akarere nka Tanzania basanga amatora agenda neza. Ikibazo gusa nuko abantu bakoresha noza imoto zabo bakabeshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu basanga akuba tereje genda na ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert deka dusabe president ntunganya agira icavuze ko byashikirijwe na deka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abari kuri gutora deka niba nabari hanze igihugu bazotora ni cyo kibazo cha icyumba cha be avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi bashiramwe ibintu eka bya emotion ibintu bya karanga mutima amatora ngo ashaka kugenda neza nduge ku jambo
murakoze cyane Stanislas kero cyo abagije nkuko wabivuze nawe ushobora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu Burundi mugabo kandi umurundi wese racane cyane bagira ati turarozi hari izo tuzo kumenya mu Burundi wese afise imyaka 18 uzuye arafise uburenganzira bwo gutora hanyuma afise imyaka 25 arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe mustanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka kubiraba abasenateri abakenguza mateka umuntu ashobora kwitoza ashinyaka 35 nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza afite imyaka 40 hanyuma abatari mu Burundi ndebe bashobora gutora yego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'u Burundi kandi hari abarundi benshi bafise ubwo burenganzira harabusanga bategekanije ingene boshobora kugenda gutora barumvise n'igihe biyandikisha ko handitwe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa ico munagishura kivuga kigoye ni kubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi haba hari ikintu citwa akara ubwenegihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uburi munsi y'amabwirizwa agenga ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi zitora mugabo iyo umurundi uba mu kindi gihugu utahunze utitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'u Burundi ukiyandikisha hanyuma hageze gutora ukazuzwa gatora n'amajwi yawe mbere agaharugwa mu yandi
Albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akaranga mutima k'abanyagihugu
ahubwo reka damufashe ahubwo nareke reka damufashe kugira ngo amatora azogenda neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazokwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo n'abakabiri abagatatu hari abategura ayo matora bonyene no kuvuga uyu mugwi ujejwe umugwi wigenga ujeje gutegura amatora muri ya mici nakubwira ugwego rw'igihugu ugwego rw'intara ugwego rw'amakomine hari abakane nabo baza guhagararira amatora ababita mu gifaransa abaobservateur bashobora kuva hanze y'igihugu nk'uko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene Burundi kuko bose mvutse benshi usanga bava muri bene Burundi rero munabo bose hatagize ugira ati ngiye nikwegerako bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo ni wa wundi avuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza kw'amatora aheza akaba neza
tewe utenje uti mwese ko muri komo labandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel muri neza Samuel
ero neza
muri he
ndi mu Rwanda mukeka Kayonza
yego kandi kazina ninde akandi kazina kawe ninde
banyita nzano wa Samuel
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na president ntibantunganya yahoze arongoye Burundi tukaba turi ko tuvuga ku bibazo bya politiki bishikirizwa muri iki gihe
maze kumva ibyo maze kuvuga ndetse bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi nibo bwa bafite mu moko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo nabisabira ni uguha n'abatavuga bamwe n'ubutegetsi umwanya kujya baganire kujya amatora azagende neza icyo najya ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemere nabo guhagarara amatora urakoze
murakoze Samuela reka mukanya icyo kibazo reka ni kimubiro mwashikije president ntibantunganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo Thierry Thierry muri Veneza
Oui, allô.
Muraho Thierry.
Ta na mahoro.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura ariko sindabumva neza ariko kubyo numvise kuri sije na somye ingera matora yogenda neza Demir Vent. Jewe kintu mbona nuko leta yobandike mena kuterana n'abanyapolitiki bahunze kuko niyo banyapolitiki b'ukuri ba opozisi tuzi kandi ngiye kuraba bari batanzwe bahiganwa n'umugambi uri ku butegetsi kuva muri Demir Vent kandi iyi migambi wonyine bishyiriyeho hama ikindi nuko bokumvikana ku mugwi wa Sonyi mukitaho ryawo apana abishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi nacyo nuko borekura hari imfungwa za politike bafunzwe kubera ibyiyumviro byabo na nyine bakabarekura bakajya muri politike ko nabo n'abanyepolitike hama icya gatatu nuko boreka abanyepolitike bakajya ku rubuga bakiyamaza nk'abandi ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamo kiretse Saint David Bigisi hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka Senere cyangwa Frodebu uba ufite amahirwe make yo kubaho mu Burundi urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano ibyo bagira byose batabanje kumvikana ngo bange basubize ku murongo n'ibyosabesore by'imbanyakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitseko ahubwo aho kuzononka amahoro tuzoja mu bisumba ibyo dusanzwe turimo murakoze
murakoze Thierry asa n'utize ko amatora ashobora kugenda neza arashikije ibyiyumviro ibintu abona ko byokorwa kugira amatora agende neza eka Samuel na mwenyine avuze ikibazo cyo gushikirana n'abatavuganwe na leta perezida ntibantunganya abashikiranahe babiri mubwire
hari kimwe Samuel yavuze Samuel wo mu Rwanda Kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nari nakibuze nanje ati abarundi batwewe kwitabe n'igihugu ati no bafise mu mafi yabo kazoza ku Burundi nibyo kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu niwe wagenda gusaba amajwi ni ukuvuga rero yuko ataguhaye amajwi atabuyobozi ushobora kuronga atabukuru ushobora kuronga yavuze ati mbega abatavuga rumwe na leta bazogira ikibanza kimeze gute ati bemerewe guhagararira amatora niba numvise neza ikibazo ni ukuri sinocishura kuko kigenda bijejwe wa mugwi ngawe woje navuze nti ni ngombwa ushaka kugira amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora hanyuma tiringa y'ubujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi aribo bakomeye ahanagira mbireti ariko yihenze yafatiye kuki kugira ngo ugende bakomeye ko mbona ikana muri politiki ukomeye ari ukugene mu gihe mu matora werekana ingene abarundi kwizigiye baza yuko no mu bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye abo bari hanze bonka bake naba imigambwe iri mu Burundi uzi neza kuva muri imyaka y'igihumbi n'amajana icenda na 93 amatora abaye urabe abarongoye iyo migambwe urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana aha rero nabo nyene ashaka guterera demokrasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko byifashe jewe ndaba neza tabugambwe n'umwe mu migambi ikomeye muri kino gihugu ruti urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba izo rero izo umuntu yoraba byangindikwa umuntu akarabiza tugaza turiga kuraba ibintu uko biri niduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise sinoja kuvuga ngo naka na naka na naka nongiye kugirira propaganda y'ucankuriya ngo genda biraje neza uko yabivuze siko byifashe namba.
Icyo ni kibazo gihambaye cyane gose kuraba uko ibintu biri ibintu bishobora gufasha cyane cyane mu gihe haba hari nk'ibyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora. Tubibutse inshuti mwese kamwe abandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Eric. Muriwe neza Eric, muratwumva?
Ndawumva.
Uduga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Yego. Nihaba hari hariho iradio cyangwa bashize kuri yo parlere no ikure ko turumva amajwi muri background.
Nani se kibazo ngomba kubaza abatumire banze ndamukiza abatumire.
Yego.
Hanyuma akabazo kandi nashaka kubanza kubabaza mbega mugihe wabemerewe gukorana na Leta y'u Burundi mu matora ya 2022 ni ikihe gishasha cya mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu b'abarundi nabo baronkere inyungu? Icya kabiri cya kabiri nagira kubaza mbega mu gihe bazaba bemerewe gukorana na Leta y'u Burundi mu matora ya 2022 mbega mu gihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi cyangwa abafunguwe politiki 2025 bafungurwa mbega bokwemera gukorana niyo Leta mwa matora cyangwa bobigenza gute? Kibazo cya nyuma nari mfite cyavuga ngo mbega mu gihe bazaba bashaka gukorana na Leta y'u Burundi izo mpunzi byose nibyo navuze batabikoze Leta y'u Burundi itabyemeye, mbega ntibemera kubicamwo abazaba bari mu mpunzi ntibazohava babona nabi abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenze 2025 kuko twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri Leta y'u Burundi abari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriye bo hejuru. Murakoze cyane.
Murakoze Eric. Ni ibibazo mwabajije namwebwe mwabibajije mufite mu mutwe nk'umuntu cyangwa umutegetsi umuhari senarede, ariko nk'uko twabivuze abanyapolitike b'inararibonye bose barashaka kugira icyo bavuze cyane cyane turavuye ku kibazo cyawe cya mbere aho muvuga ati none imiryango izoja mu matora izohindura iki, imigambi izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze umugambi cyangwa urunani rumwe mu gihe imigambi itavuga mwe na Leta ikayokwenda gukorana na Leta y'u Burundi ikibazo cy'impunzi batacumvikanye ko n'abapfunzwe byogenda gute? Izo ni zimubiro nka abanyapolitike banonose politike y'u Burundi bashaka gushikiriza perezida ntibantunganya.
Oye, urakoze Frederic. Erega ucubona yuko abantu bari kurakurikirana ikiganiro cyawe ikiganiro cy'ijwi rya Amerika bipfuza kumva abo bantu bo muri senarede bonyine bakaza bakabasigurira kubu mbere na jewe nakwipfuza kubumva bariko barasigura neza imboni imvano y'ingingo yabo umva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza.
Turumva ko banyotewe ibyimbo byabo tuzobatumira mu minsi imbere
bafite ibyo byo byabo n'ukuri urabona ko ubaka babaje bati gishasha buhindura ati sino bishurira.
Yego.
Babaje byo kuvugana n'impunzi sino bishurira ni byinshi mugabo gusa cyo novuga buriya kuko ndayivuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemo agafata ingingo mugabo akarukinga afashe ishobora kuzosahiriza igihugu. No kuri ikibazo cy'impunzi umuntu ashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu Burundi abahunze inyuma y'ibyavukanye mu mwaka wa 2015 batabanje guhunguka. Bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'1990 igihe twe twari turi mu mugambi sa wa Nyafrodebu turiko turahanira demokarasi mu Burundi. Hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kujya mu matora hanyuma perezida Melchior agatsinda Melchior Ndadaye agatsinda hanyuma mugabo sahonya Frodebu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama nshinga mateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu Rwanda bari bahungiye muri Tanzania bari bahungiye muri Congo batahuka ngahi Burundi bagiye gusura komba n'ugwimo rwacye rukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntware bikiye ku barundi bo nyene cyaratumye abo bari hanze bizigira ubwo rero ibi byerekeye ibyo bantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantu bahuka b'abakatolika mu ikwadiro ryabo bari bafite ingodi narasiguriye icyo umuntu atizo kwama afite ku mutima imbere yuko aja gutora n'ugende gutora mu musunikano n'ugende gutora ugira ngo kandi kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha murage amahwaniro bagirisha ari ama meeting ubicisha mu maradio ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwa kamajwi ari witoze mu ikomine wumvirize neza
imigambi bafite
imigambi bafite ari witoza mu bashinga mateka ubyumvirize na cyane cyane ari witoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogende utora urazi imbere ya byose iyo migambi kuko niyo yose ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nawe uye kugenda ugapfa gutora gusa ngo nakanamushimye kuko no munsi yambaye ukucyo kuriya inyuma bizo kugora kumenya ngo ugire uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo byiye ntibigwatse na rede gusa bibwigwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu mugambi uri ku butegetsi muri kino gihe baba bagira bati harageze natwe uko twoshikirwa tubisaba abarundi abarundi bazorabe imigambi imigambi nayo ikabifatiye ku bigoye abarundi mu gihe cya none kandi ibigoye abarundi mu gihe cya none sinzi ko rero ngo cyo kimwe n'ibyo bibagoye mu 2015 cyangwa ibyo bibagoye mu 2010 cyangwa ibyo bibagoye mu 2005 usanga hari byinshi nyamara abarundi je ndabagenda bahanure muze murarara muze murumviriza ha murabi ku migambi yo migambi itomotse koko ari migambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva mu bwo bukene mufise muri kino gihe
bashobora no kubaza ibibazo kubyerekeye iyo migambi nyene
ego ashobora kwibaza nyene bakayibaza nje gituma kenshi usanga iyo ageze guhiganwa naco ne cyane kubariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'ahantu hari amaradiyo nibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abagiye kwitoza wewe uri hiyo muri Amerika urabibona muri kino gihe
ni
muganga wa demokrate n'abantu bashika 20 bagenda kudora sigura amaboro boro haragenda bikura wagira bati nyabu na hayo hambaye nka babandi bati harababa bati sahi wacu bakavamwo amakazushika wasigara umuntu wacu cyangwa babiri baheza gatogwa mu rero nabigenewe urumva abantu babagiye bumviriza babagiye abone ibyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mu gashu umuntu agenda ayivugira agenda ayishira imbere
tubibutse inshuti mwese ko muri koma babandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiwe neza Kwizera matumba duga kwijambo Kwizera matumba
ndabumva neza
muri hehe
ndi mu Rwanda ku Kacyiru
ya kandi kazi na kabaninde
na Johnny Bruce
John Bruce duga kwijambo kwibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyimviro eka n'imigambi iri kwirashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyira hamwe yatagira gicaro atagira inyungu za politike eka twatumiye umutegetsi yanonose politike Burundi na akaba ari president w'antunganya yahoze twara Burundi duga kwijambo kwibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngumushimire ijwi rya Amerika no mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo dusobanure ibya politiki z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora 2020 nagira ngo mubaze utubazo hari ibintu yaravuze mu kanya ko mu gihe Burundi bwa butegura amatora batekereza kuba rundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko nganibaza ndetse hawa hari kwibazwa ikibazo gikomeye Uburundi bifite b'impunzi ko kishobora gutinza igihe cy'amatora nicyo kibazo wenda najya mvuge najya umubaze wenda atekereza iki ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugambogambo abaho guhindura abayobozi b'inyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batuvuga rumwe na leta bakavuga ko ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku bya leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se byaba bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu Burundi wenda hatabaho kumvikana kw'amashyaka cyangwa se imigambi izaba yari yaharaniraga imyanya kuba perezida w'i Burundi nige najya ngo munsobanurire
murakoze kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya gice avuze muravugishana cyane ku kibazo cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi ikibazo mu titasobanutse neza kivuga ko ariho abarongoye ibinyamakuru bahinduwe reka tumubaze niba ayo makuru yoba yazi
hari ikibazo n'impunzi cy'impunzi nakivuze yuko no mu Burundi cyanjye mbere mu banyapolitike cyanjye abandi bagenda bakurikirana ibibazo byo muri iki gihugu cyacu hari abagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira icyo ashyitse ko gikomeza ukwizerana hagati mu Burundi bwanabwiye kandi yuko koko nkuko amabwizo y'igihugu cy'u Burundi yabitegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza irashobora gutuma icyo kibazo cy'impunzi giheza kikaronga inyishu nababwiye ibyabaye mu mwaka w'1993 igihe hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga 20 yari iheze Uburundi buvuye amatora ya nyuma mbere yari imyaka ica kuri 2056 ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino reka nukumenye yuko mu guharanira ubutegetsi y'ibyo matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushika ko kigeze ko ugiye gusoma ibyitwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyiyumviro byose muri politiki mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe kukumvikana mu bimenyeshamakuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe Nouveau du Burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushikayo iyo hagezeho amatora umugwi ujejwe gutunganya amatora utegereje gutegekanya neza ingene imigambwe yose abayigana bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikiza ibyo byumviro byabo
n'umwanya ungana
aba rero batugukashije muri iyo mabanga uzogenda agakora kubiri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iri ntumbero yahandi jewe ndabonota kumwikomo ndabonota rizatsi ngo ni uko ari mu mugambwe uyu cyangwa uriya bashyize hariya nzomurabira kubyo azokora yakora aja muri ibyo abantu banuganuga bikaba ibyo tubona ko ashyira imbere nzogira nti wahubye wihenze niyo bikora neza naho nzogira nti laba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko wuba mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse kushobora gukora neza aha nibutse muri kaize ka kino gihugu ngira mvuga izina ryiwe kuko uyu muntu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajenda na 1993 hariho umushinga ntahe Kanyenkiko Anatole yari umukuru w'igisagara cha Bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida Melchior Ndadaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza yakoze rero muco bita mu gifaransa le comportement républicain yigengeje kuwemera republika ati abarundi batoye ntawe uri hagushima uko arundi batoye muko mugambwe wiwe muko mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa Mukasi Karori yaramwitukiye yaramwitukiye aravuga ngo yagiye gukeza ngo abatowe muri Frodebu muko ndasubaga cyangwa umugambwe oya iyo ugiye kwitoza none je ndabona abantu je ndamutima witeguye hamwe ubutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsinze watsindiye barundi ndagukeje
iyo niyo nyifata nziza muri politique ndabona kanya katujanye turatufise abanywanyi Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Mundikize
mwiriwe neza kanya gatoye cyane gukose ikibazo cy'imbere
nagawazo ariko mbanza ndamukirize uwo nyakuba Silvestre Ntibantunganya
narakumva tuga ku ijambo
nk'umunyapolitike w'inararibonye nakabazo k'amatsiko
yego
niba nta tegeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri sawa akabazo kanjye nako murakoze
urakoze Joseph Mukanya arakwishura kuri icyo kibazo ariko reka duhe ijambo Jean-Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jean-Claude
ni twengira imana Jean-Claude yakunze kwitaza Rolindi mu Rwanda ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera murenge wa Juru kagari ka Juru mudugudu n'Inyamigende
kibazo gatoyi icyumviro mu kanya gatoyi cyane
yego ikibazo namubaza ese ko mu Rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi halo
duga kwijambo turakumva
hanyuma rero igihe cy'amatora mu Burundi cyagira hakaba imyivumbagatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u Burundi cyangwa n'ukuyumva mu magambo gusa nicyo namubaza murakoze
Jean-Claude reka duhe n'ijambo kandi David muriwe neza
ndabumva neza
egome ikibazo cy'iyumviro
ndabanze gusuhuza mene cyubahiro Ntibantunganya kuko si ubwa mbere dore kuri platform ya VOA
yego me
hanyuma akabazo namubaza abari ku buyobozi mu Burundi bakunze kuvuga ko abantu bari muri senarel cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi inyota y'ubutegetsi ntibazane rero ko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuza bari aba vice president abasoza aba minisitiri kubera ikivugo nk'iyo ngiyo ikomeza kandi n'ubundi mu kutemeranya n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi imvugo nk'iyo ngiyo yakosorwa gute ko n'ubundi baba atari ubutegetsi bari babuze bajya kubuta bakomoka
murakoze Joseph perezida Ntibantunganya ikibazo cya mbere cya Joseph abaza niba muzo kwitoza n'ikibazo cya Jean-Claude avuga ko muri demokrasi mu Rwanda iyo hageze amatora ika demokrasi ibonekeza mu gihe mu Burundi hacaba imyirekano akaba hari rero na David ikibazo cyo cya nyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko barundi akenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari bawusanganye biduga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose ibyo bibazo bitatu
yego jewe uyu mwaka mfite imyaka 63 ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva ngeje imyaka 18 ubwa kabiri mu biriya imyaka nta kibazo na kimwe twitoza tashe imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi ufatiye ku isaba n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza. Ariko rero si kuri radio ijwi rya Amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza ha canke nzokwitoza ha
ubitangaje ubitangaje kuri radio ubitangaje kuri radio president tworyoherwa.
Oya ni hagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutse ari ibyo azokora
umutegetsi wese afite iyo migambi abitubwiye kuri radio ijwi rya Amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese twabishima wari we wese
nibyo ashika bazobabwira bikeneye nuko hafare utuje kubibaza ahubwo n'icyo cyo curumba yuko cyoroshe ati mu Rwanda hariho demokrasi ati mbwa mu Burundi harakunda kuba imivanga ibyo kwivangatanya sinzi ngira ngo ashaka kuvuga bimwe byo mu 2015 siko byamye biba mu Burundi egome cyo yovuga gusa nuko mu Burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mwaka w'1961 amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu 1961 aho bacye bagandagura umuganwa Rudolfo twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu 1965 imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Cyeringenda Ndumwe hanyuma yaho yayo matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu twarabonye ibyabaye inyuma y'amatora ya 1993 naho nyine hari ingorane ariko mu 2005 nta ngorane zabaye mu 2010 hari abavuye mu matora baranka kubandanya kandi aha aje navuga nti barafashije umugambi CNDD-FDD gutsinda mu 2015 harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda biyumvira aho bahagaze ku byerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko je tubaza yuko ibyo byose ari byo abantu ubutegeje gukuramwo inyishu b'ingendo yabo kugira
ngo amatora
azabyara ibintu byiza
yego cyane cyane amatora y'imirije
yego ibyo muri bya muri
Canada nabo ndabona kandi katujanye president
ntambaye ndahejeje abari ku butegetsi birashika si mu Burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha higeje akaba ngaha ejo yari mu banza bwa ku butegetsi cyangwa ugasanga agiye muri opposition ibyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umwese agenda abikora yagiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu.
Akabazo ka nyuma kerekeye cyane cyane amakuru yatangajwe n'abandi barundi bakurikiye eka mu muhari mushasha basabye ko eka inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yo remera Burundi kugira ngo bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko horungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tu sa mpagaze nuko tutatera imbere igihugu aho kigeze wogira uti uno munsi ndahagaritse amatora uyu munsi mbega Uburundi mu mwaka uza wotwagwa gute mwoca mugenda muri bimwe byasokwe nibuze byo kugira ngo mbe ubintwaro mfate kibanza gute narabaye muntu warafata kibanza inyuma y'impfugwa mikiyo ndadaye ndabona ibindi bintu bigoye siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu buharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe nuko umurundi wese mbona adondagura nukuri wo kwigurura umutima kugira ngo haba hari ibibazo bagenda birondere umuti mugabo bareke bene Burundi bitorere bo nyene abazo barongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza
kugurura bafata imitima
guhagarika amatora iyo sinzira nzima gatonyi ntawe ndo yihanura jewe president bantunganya
kugurura imitima ni ikintu gihambaye cyane rwose na kamo gakomeye muteye president Sylvestre Ntibantunganye ndabashimiye cyane rwose ku kanya matoyi kugira muhe ikiganiro iradio ijwi rya Amerika turashimiye engineer wa Maclean yadufashe mu bwizuma tukaba kandi dushimiye na Fatukarara yigiranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashwiza izimbere vyanyu eka n'ibibazo vyanyu turashimiye n'aba nwanyi bidadyo ijwi ya Amerika bose bakurikiranye kiganiro cyacu muri Isanga. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.